VOA. Muteza matwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe na Hozine Munezero, kaze mu biganiro byacu.
Kumvise amaze savuze twatumva mwanya muto batangiye kuvuga ati hariho umuntu nyene w'umunyakinama w'umupapa. Ati yari yaje no gutembera ati baramutwaye itwayima.
Uyo ni Aline Irakoze, umwe mu baba hafi yaho hanyururijwe abantu mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rurale mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye ku ntara ya Rumonge ndetse n'ikibazo cy'abanyeshuri birukanywe mu ntara ya Cankuzo ni mu kanya gato kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ntimucikwe kuri aya makuru yo mu ntara zitandukanye zo mu Burundi. Umuntu umwe yaraye yishwe muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Amakuru ava mu banyagihugu akemezwa n'abarongoye komine, avuga ko ari umusuma yishwe n'abanyagihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Abanyagihugu ku mutumba mubone muri komine Muhuta ntara ya Rumonge bari bafashe ingendo kwihanira uwahitanywe n'iyo ngendo. Nkuko amakuru twakuye kuri mutumba abivuga, n'umusuma. Twavuganye n'uwabonye ibyo bita umusuma yitwa mu ijoro ry'uwa mbere rishira uwa kabiri.
Hari nk'isaha itsenda uko izisiri isaha cumi niho twayumva induru mu ijoro abanyagihugu barahejeje kwibwa. Abanyagihugu rero bo kuri mutumba mubone kwari bamaze ibihe bibwa n'abantu mu ijoro batse baswe badukira rimwe baravyuka. Uwo mugwi barawutanganga, wari umugwi bava kuri mwe nk'abantu batatu turi abanyagihugu bagerageze gutanganga bafatamwo umwe.
Ayo makuru abandanya avuga ko uyo muntu yishwe yabanje gukubitwa imbere y'uko aturigwa.
Uwo musuma kugira apfe kuko naze ndabiraba ndi kure, bamwicishize amabuye n'ibipanga ndetse n'amatsumu. Ibamaze kumwica abanyagihugu nyene baciye barondera ivyatsi batse bazana isasi bashaka musukako basa baramuturira acaraka.
Amakuru dufise amenyesha kandi ko abajejwe intwaro n'umutekano bashitse kuri uyo mutumba uyu muntu yamaze gucikana. Ikiziga ciwe ntacyo twabonye, yamara batweretse ahantu yahambwe ni nko ku metero zashika 30 uvuye kwibaba rya Bujumbura ya Rumonge. Abanyagi wo ku mutumba mubone abo twaganiriye bamenyesha ko kugira ahinde afatwe ingingo yo kwihanira byavuye gashavu bari bafitiye abasuma bari bamaze iminsi bagisibije kuri uyo mutumba.
Muri yindwi iheze barafase umumama umwe bamuhimbura ukuboko aho yahakuwe n'Imana. Bukeye barongera baragaruka kandi we barongera bariba aho baragenda. Bukeye kandi we bongera bariba aho baragenda. Ubw'abanyagihugu bifite igisavu batakironka n'agafaranga bataki najewe nganukundi umutamakazi baza kunyuguruza ngaho mu nzu batiye bagira isavu batiye bakuramo.
Musenyeri wa komine Muhuta Diomedo ndi mu rugo he atari ibyatsi ubwo bwicanyi.
Twebwe nk'abarongoye intwaro n'ukuri iyo ngeso nimbi turayiyamirije twababwiye ko atoyisubira, kandi noneho n'abagize turaca ariko turabarondera kugira ngo tubumenye ukuri ko abace bihanira kugira ngo nabanyene tubakurikirana tubahane.
Amakuru twakuye ku mutumba mubone avuga yuko uyu muntu yishwe yitwa umusuma atari uwaho kubera ko basanze batamuzi. Muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60?
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Umunywanyi w'umugambwe FNL na urongoye ku rwego rw'intara ya Rumonge nta uzirengero giwe kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka aho muri Bujumbura rurale.
Uwo yaranyurujwe azwi ku izina rya Emmanuel Minani batazira kana, aba muri quartier Charama ya zone Kinama mu gisagara cha Bujumbura. Asanzwe arongoye umugambwe FNL ku rwego rw'intara ya Rumonge ari no mu nama nyobozi ya komine Rumonge. Yanyurujwe n'abantu batamenyekanye bamusanze mu bunywero buri hafi y'ubwinjiriro bukuru bwa paruwasi ya Gatolika mu Gatumba hari gihe cy'isaha zitatu n'igice z'ijoro kuri uyu wa mbere, nk'uko byemezwa n'umukuru wa zone Gatumba yakuwe mu bunywero cyo kimwe na bagenzi we bane bari kubivunira kanyota hamwe. Irakoze Aline. numwe mu baba aho mu Gatumba hafi yaho hanyururijwe abantu atubwira ingene zagenze
urumveje ku mugoroba twe twari tunyere mu mihana tuzatumva amasasa ravuze twumvise amasasa avuze twatumva mwanya muto batangiye kuvuga ati hariho umuntu nyene w'umunyakinama w'umupapa ati yari yaje no gutembera ati baramutwaye yitwayima hanyuma rero niho mu gatondo twe tucuratiye tuzindukira hano tuza kuraba kuko bose basiye bavuga ko imodoka bayisize nayo batwaye tuhasanga imodoka n'ukuri mugabo uyo muntu nitwabashije kumubona gushika no mwanya ntaraboneka
imbere yuko abo bantu banyuruzwa abanyagatumba begereye aho hanyururijwe abo bantu bavuga ko mu masaha y'umugoroba kuri uyu wa mbere bakebwe n'uruja n'uruza rw'abantu batazi muri ako gace niyubahwe Diane numwe muri abo
hari masaha 3 tubona abantu barenganye bari 11 imbere hari abagabo batatu barebare hagati hari abana bagufi inyuma hari umugabo umwe muremure tubona barenganye muhira ntitwamenye aho bagiye twe twari hanze haheze umwanya hari umutonyi wanje twa Francine niwe aciye ambwira ati burya ngaha hari danje ni muri abo ukuntu mushaka kwinjira mu nzu twaca turinjira mu nzu haheze akanya amasasi aca aratangura kuvuga
icabaye mu nyuma nk'uko abo banyagatumba babivuga nuko abanyururijwe hamwe na Emmanuel Minani batazira kana bahavuye bagaruka ibyo ariko byateye amakenga baryango buwe Emmanuel gushika ubu atawuzi irengero ryiwe kiretse imodokari yari afise yari hagaze imbere y'ubunywero yanyururijwemwo Ciza Pasikari ni se wabo uwo yari yanyurujwe avuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo nkuru mbi asaba amatohoza yihuta kugira uwababoneke na cane cane ko abo banyururijwe hamwe bakagaruka aribo botanga umuco
ko nabo bafunzwe ntitunabazi babatumenyeshe kandi twumva ko bari barisanganywe bari kumwe n'uyo Manweli tubumve gucyo dushobore kurema cyanke turire nibo bomubazwa n'ukuri kuko n'abanyagatumba barababona bababo barababonye bamwe batubwiye ko bari muri brigade
imodoka ari murayitwari no munsi mugabo musamuti umuntu nawe aboneke vuba na bwango
umuntu aboneke ku imodoka twayibonye ntituyisiga
mu mugambwe FNL nabo nyene bashikiriza ko bakubiswe n'inkuba bumvise inyuruzwa rya Emmanuel Minani batazira kana Jacques Bigirimana arongo uyu mugambwe avuga ko iryo nyuruzwa rifise intumbero za politike kuko uwo munywanyi wa FNL yaragize imisi atega ubwoba kuri telefone
munsi ngenda njabuka acaramamagara ngeze mu ndege atamwe butaragenda gusavye upfumuza dusezerane kuko ndazi kutazonsanga twari tumaze gushika mu ndege nacyo nashobora kuvugana nawe ko nacyo nashobora gukiza rero numvise ko yagiye nta byantangaje icyo nshimye nuko abapolisi b'igihugu nsanzwe nizigiye bamaze gufata abo bari kumwe abo bafatanywe mugabo ngasaba ko iranyibutse Sitani dufise ama message yamubwira ati indwi imwe ntirenga nuwo yitwa Ndayizeye Jean batazira karenzo dusavye inzego z'igihugu zose aho ziri zibe zirabashira mu minwe kugira ngo amatohoza abandanye
Jacques Bigirimana arongoye FNL agasaba abapolisi bafise iyo dossier kubo mwegera kugira bahe n'ibindi byemezo bakorera ko amatohoza mu Gatumba muri commune Mutimbu z'Intara Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice 3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ababyeyi n'abigisha bo ku ishuri ryisumbuye rya Komine Cankuzo basaba ubutungane kunyarutsa amatohoza ku bana bafunzwe bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Insobanuro kuri inkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Kuri iryo shure ryisumbuye rya komine Cankuzo riri mu gisagara ca Cankuzo abana bane nibo bafashwe jana mu gashuri igipolisi ku mvuzo gutohoza abana bononye ifoto y'umukuru w'igihugu umwe yafashwe ku munsi wa gatatu w'indwi turangije bukeye bwaho abandi batatu barafatwa nabo nyene bajanwa mu gashuri igipolisi ku muhingamo wo kuwa kane Komite y'abavyeyi yavuye ifata ingingo yo kubuza abana bo mu 8 no mu 9 gutonda ku ishuri mu kurindira amatohoza Kosani Kabura arongoye iryo shuri aratubwira uko ico kibazo catanguye
ikintu cyabaye nuko ubuyobozi bwamaze kumenya yuko hari ibitabo byoronekaye aho bononye ifoto ya nyakubahwa umuvugizi w'ishuri mu Burundi turumva ko ari ikibazo kiri hejuru cyane we w'igihugu duca tuvugana n'ubuyobozi bw'indero mu ntara turaba ico kintu tugikora twarondeye ubwa mbere abo bakoze ico caha gucanga ico kimaze gukorwa nuko abana bari nyuma badashobora gukoresha ibitabo nk'ivyo mu gihe haba hari ifoto y'umuvugizi iba yarononekaye hanyuma tumaze gutangura kubaza abana ntitwaronse umuco neza ngo tubone abana babikoze ariko tuko turagira ico kitankete hamwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ntitwashije kuronka ukuri reka duce tushikiriza kwego hejuru nyakubahwa umutegu w'intara ya Cankuzo nawe yaciye arondera abajejwe ubutungane n'igipolisi kugira ngo bakwikane ico gikorwa barakoresheje ankete uko bashoboye naho bitashoboye kuboneka neza ko uyu cankuriya yabikoze harashobotse kuboneka amazina makeya uwa mbere yafashwe kubera izina ryiwe n'iritazirano ryari mu ico gitabo uwo bamutwaye bashiha mugumya ku mvuzo z'amatohoza kuri ankete bakoresheje haciye hasohoka ayandi mazina ashaka kuri atatu hanyuma baca baraza kurondera abo bana kugira ngo bababaze bagiye kubabaza baca bagumya hariya ngira kumbure n'ubuhinga bwabo
uwo muyobozi aremeza ko guhagarikwa kw'abo bana bizogira ingaruka ku bibazo byo kurangiza umwaka byariko birakogwa
agatozi ntikabura kuko iyi ntambara ije hitana ibintu n'abantu kuko ubwa mbere bwo ikiringo cy'uko twateza guhereza ku mwaka gica cunguruzwe ubuni mu gihe cici ni ukuvuga uburyo bakoramwo buca buguma bugora haba hari izuba ryinshi kandi abana bamaze igihe kinini mu mwiheburo bari mu ruhagarara bafise ubwoba ni ukuvuga yuko naho bari kwiga usanga ibyo biga bitinjira neza
iracandagiye Ismail aserukira komite nshingwashuri kuri iryo shuri aratubwira igituma abavyeyi bafashe ingingo yo kugumiza abana muhira mu kurindira kw'amatohoza hera
twebwe rero twaciye tunyaragasa tuca turagira inama iyo nama tuyigize mu gatondo hakiri kare twaciye tuvuga tuti tumaze kugira ibiganiro na directeur natwe twamusabye ibi bikurikira twamusabye yuko abana batoguma batonda baguma bari munsi y'izuba hanyuma arabitwemerera duhana isango ryo kuwa kabiri niho twavuze yuko abo bana bogaruka saha moya n'iminota 20 batonze tukaduza idarapo tukaraba ingene abana imitima yabo yagarutse hamwe yasubiye kugaruka mu kibanza cayo n'abavyeyi bakabona ingene bimeze kuko twaribaza tuti none abavyeyi ko badushikuje ngo hariho umwana yahwereye guhera saa sita z'ijoro kugeza saa cenda abisilamu baherereje kwazana twe twaciye tuvuga tuti ibi bintu ntibikwiye kumera uko nico gituma rero twaciye dukoresha iyo nama y'agasaki isaki none rero niyo ngingo twafashe abana b'umwaka w'umunani no mu y'icenda azogaruka ku wa kabiri
hamwe hoshika ku munsi wa kabiri amatohoza ataki ntarashika ko ibyigwa bizobandanya canke
turafise umwizero ukomeye cyane uravye ingene nyakubahwa procureur de la republique yatwakiriye twibaze yuko ico kibazo kizova mu nzira kuko mu ihangiro twihaye twavuze tuti ku wa kabiri kwari twiyumviriye yuko ico kibazo kizoba cavuye mu nzira turavye n'ingene Cankuzo twari tukwiye kuguma mu mahoro nibaze yuko dufise umwizero yuko ico kintu kizova mu kayira kuwa kabiri
twagerageje kurondera Leonard Sindayigaya umushikiriza manza mukuru wa Repubulika mu ntara ya Cankuzo gira tubwire amatohoza ageze ariko ntitwashoboye kumuronga mu Cankuzo Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
uruhagarara
kamana yanje ibi bintu tuzobikura gatwimbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba turake ibintu byangare tubone
jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuru umusereko nanje nkawo murengero mafu
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
abapfasoni babi abapfasoni hamwe nabigeme nibo bagize umurwi munini mu Burundi muri iki gihe rero hari utwigoro tw'umuhuza hamwe n'umwunganirizi mu biganiro by'abarundi abapfasoni hamwe nabigeme cyane cyane abari mu migambwe hamwe no mu mashirahamwe atagira inyungu za politike babifisemo uruhara nyabaki mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Frederic Ndikije yaganire n'abafasoni babiri b'abarundi umwe muri bo ni Catherine Mabobori ahurikiye mu muhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi atangura avuga kuri ako kigoro kumuhuza yaganire kandi na Pascasie Minani umwanditsi w'ibitabo ariko araminunza amashure kuvyerekeye abafasoni
utwo twigoro tutubona neza cyane kuko dufatiye kuri kahise ku Burundi twarabonye ko mu gihe ingorane zari zabaye nyinshi mu Burundi abarundi hakaba ingwano yatanguye mu mwaka w'1993 gushika aho hari ibiganiro by'Arusha twarabonye rero ko abarundi bagiye hamwe bashobora gutorera umuti ingorane bafise kandi rero tugashima ko uriko arabafasha muri izo biganiro ari umuntu yabikurikiraniye hafi ibyo bya mbere ko muri intandaro y'ingorane turimo kwari kubera hariho benshi babona ko amasezerano ya Arusha yarembye ko tukaba rero tuvutse yuko mukapa uwo mwunganizi azofasha Abarundi kuko yarahagariye amasezerano ya Arusha tukibaza rero yuko ko yayahagarariye azogerageza uko ashoboye kose kugira ngo ayo masezerano Abarundi bose bisunga ntagende akagirire
Madame Mabobori hariho abantu benshi bavuga ko Abarundi bamaze kuja mu biganiro katari gake ikintu mwibaza ko ubu bushika ko kimeze nk'akarusho coza tuma atabindi biganiro byo kurondera amahoro bizobaho ikintu cyo tuma bafundika amahoro amwe azorama atari amasezerano azoca sambuka heze nk'imyaka mike ikintu mwibaza ko ubukorana ikihe muri iki
yego uvuze ikintu gihambaye cyane kuko twebwe mu muhari w'abakenyezi n'abigene baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ico kiraturagishinga cyane ko tugama twibaza tuti mbega ejo ikitwemeza yuko ejo hirya y'ejo ayo masezerano yo naho ibyo biganiro bibaye bagasubira bagasireka ku masezerano icyo twemeza yuko atazosubira gusenyurwa hatazosubira kuri ingorane zituma dusubira mu bindi biganiro n'ikintu cyangwa rero tukavuga tuti ayo amasezerano iyabaye hategeza kuba ukwitegekanya kungene azosheza agashyirwa mu ngiro kuko twarabonye yuko inyuma ya Arusha n'ukuri harakoze ibitari bike mugabo harabaye ukwijagara ukudashyira ingufu cyane cyane mu kuraba kwa ayo masezerano ariko arashyirwa mu ngiro by'ukuri n'ukungene ashyirwa mu ngiro cyane cyane n'abacungera yuko ariko arashyirwa mu ngiro kuko murazi yuko inyuma ya Arusha hariho umugwi bari bashyizeho gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ariko uwo mugwi ntiwabandanije twibaza ko ariho ingorane nyamukuru zabereye kubera atagiye kiranira ata muntu yari hafi cyangwa umugwi wari hafi cyangwa ababigenjwe bari hafi ngo baze barigica Abarundi kinyabuna nyabuna ngaha muriko murabitura ukutariko rero yuko hasubiye kuri ibiganiro kumbura abantu bagashyira ku masezerano hoba ugushyiraho urwego cyanke bimwe bita mu gifaransa mekanisme kugira ngo uku kwego iyo mekanisme ije irakurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano
Madame Pascasie Minani namwe mura gute utwigoro tw'umuhuza n'umwunganirizi mu biganiro vy'abarundi utwo twigoro mutubona gute
nje mbona yuko ari utwigoro dufise icyo tugomba kumarira igihugu cacu muri kazoza ariko jingene ndabibona simbona yuko umuhuza son excellence Mukapa ariwe afise icyo yagomba gukora kinini gusumba barundi. Nibaza ko akigoro kiwe kagomba kujana no gushaka kw'abarundi. Abarundi ifoke dushaka tunyoterwa amahoro. Kandi ayo mahoro mu kuyanyoterwa tukemera yuko tugomba kubwizanya kuri kugira ngo inyishu iboneke. Kuko Son Excellence Mukapa yigoye hama barundi tukaza guhura dufise bwa bubeshi twama tubeshana, urumva tuzaba turiko turamuteshereza umwanya kandi tuzaba turiko turigirira nabi twe twenyene.
Nkuko twabivuze ibiganiro byahuje abarundi kuva kera, ariko nkuko vyama vyibonekeje haiza kane gato imyaka mikeyi usanga basubiye muri ivyo biganiro, hari ikintu mwebwe mubona cokorwa muri mibonano ugiye gutangura cotuma ayo masezerano azopfundika aba ntabanduka?
Nzeneza ko akarusho kaba kwigira ku kahise ku Burundi, kuko ibiganiro byabaye Arusha muri kahise igihugu cari mu ntambara. Igihugu cari mu ntambara, urumva amasezerano yari kugira ngo barabe ingene amoko abiri manini bahutu n'abatutsi bogabanya ubutegetsi, bo partage ubutegetsi mu gisoda, mu gipolisi, yari amakota bagize ya 50-50 ya 30% y'abakenyezi. Nibaza ko context yo muri Arusha ya mbere yari gupartage ubutegetsi. Context y'ubu ntikiri gupartage ubutegetsi, kuko ayo moko abiri yaraheje gupartage ubutegetsi deja. Hageze rero yuko tugenda ku muzi w'ingorane. Uwo muzi ntiwatangwe muri 2005, ntiwatangwe muri 2015, n'umuzi watanguye kuva Burundi bwikukira. Hageze ko twicara tukaraba kahise ku Burundi habaye iki, ni giki catumye abarundi tutumvikana? Hama rero partiri yuko kuri abariho duca dutorera inyishu izo ngorane, kuko partage y'ubutegetsi entre abahutu n'abatutsi ntikiri ngorane. Abahutu baraho, batutsi bari, abatwa bari muri bari ba, nabo bari muri gouvernance y'igihugu. Urumva ntitukiri kuri ya ngorane yo gusangira ubutegetsi hagati ya moko. Turi rero kuri ya ngorane yo kuraba ko Arusha ya mbere yatumye amoko abiri manini abahutu n'abatutsi basangira ubutegetsi, mugabo krizi kongera igatangura. Ni igiki Arusha ya mbere itabonye nk'ingorane ishobora kuvuka? Jewe ndabona yuko birengagije kahise k'igihugu guhera independence gushika.
Hari n'abavuga ko ikibazo cyo kugabura ubutegetsi hisunzwe amoko atari bwo buryo bwiza. Hariho n'abavuga ko hariho n'abakumiriwe abatwa, hariho n'abavuga ko n'abaganwa bakumiriwe. Icyo kibazo turakigaruka ko, ariko muri aka kanya turafise umunywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika. Didi, miriwe neza?
Miriwe.
Mura fisi kibazo mura fisi cyumviro?
Ego.
Duka kwijambo.
Eh, ndakambaze uwo mutumire nyene. Kandi magara banje kumuramutsa.
Yarakumva, duka kwijambo, nyarutse.
Eh. Ama nashaka ndamubaze yuko ko mwako ko mwavutse ngo bazaje abafase ni beke mu migambo. Abari mizo zete zire nabo haje bashira hamwe amwamwe atwagwa nyene n'abantu bashinga ntahe. Abantu bakenyeje nyene bari muri komisi. Bazashira kuringiwa n'aba baronga mashyirahamwe gute kandi bari batari muri byo komite ngo bamenye ngo ibyo mashyirahamwe ngo ntitukane. Hama ikindi gira kabi ashaka ndamubaze hamwe hogenda abakenyezi dufate uko muwundi abakenyezi bari kuri tridosi wasanze tufatiye ku bagabo muri rusange none ko kuvana kiyo miganiro by'abarundi hano hajya ngo abakenyezi bake ndetse n'ibice cy'umu mugabo ubundi ubwo batari imbere bagenda none akuntu bose bakazogenda turengane kuri abakenyezi batatu iyo migambye na sosiyete sivire ama hamwe n'abakenya nayo nyene basi atengane kuri.
Urakoze Didi, reka duhe n'ijambo Irakoze Ivan. Muratwumva?
Ego ndabumva.
Mwafite ikibazo? Mwafite icyumviro?
Ego je hari icyo nagomba kuvuga uterera.
Ego.
Ego niko turaraba ukuntu ibintu biri, turabona yuko abakenyezi nabo nyene hari icyo bazi, hari ikibanza kinini twobaha. Turabiye nk'ibibera mu muryango, uravye umubyeyi umukenyezi niwe muntu wa mbere azi ubwa mbere, bisigura yuko no mu gihugu mu gihe yohabwa ikibanza gikwiye nawe niyogira icyo afashije. Bwa n'ubundi ku bwanje mbona ikibazo kigaruka kuri aba bakenyezi nyine batashyira ahabona, batagaragaza ikiri muri bo kugira ngo nabo babahe ikibanza. Rero nagomba kubaza abo batumire mwatumiye. Ego niko urabona yuko boba barengano badahabwa ikibanza gikwiye mu gihugu, none boba bariko bakora iki kugira ngo bashobore guhabwa ikibanza baba bakwiye? Ego murakoze, n'icyo kibazo nagomba kwisukira.
Urakoze Ivan de kaduhi jambo madame Catherine Mabobori yatanguye ku byashikirijwe na Didi cyabandaniza no ku ico kibazo cha Ivan avuga ko abafasoni bo baba daserikwa bikwiye kubera nawo nyene badakora ibihagije madame Catherine Mabobori
ego turabizi ko ariko byama bimeze kenshi na kenshi abafasoni usanga baserukiye bikwiye kandi mwumvise yuko bavuga yuko uruhara rw'umukenyezi ari ntangere turaje akamaro afise mu rugo akamaro afise muri societe tukibaza rero ko no mu gihugu ari uko bimeze mugabo rero kubera umukenyezi atama yibukwa ngo ahabwe ikibanza gikwiye ntihazokwamarindira iminsi yose ko barinda kukimuha ikibazo arashobora kuciha bivanye n'uko abona ingorane z'igihugu bivanye n'uko abona kicaterera nicyo gituma rero no muri ibi biganiro twebwe ntiturindira ngo baduhamagare ntiturindira ngo barinde kutubwira ngo turabashizemo mbega aho barinda kudushyiramo ni kubera kubera tuzi yuko tuba dufite icyo dushyikiriza tuba dufite ingene tubona ibintu n'uko ingene tubona umuco wotorwa twebwe nyine turabisaba kandi tukabironka icyo gituma nk'ubu uyi mu mibonano muhuza mukapa yagiranye n'abari yarusha bari batumiwe n'abakenyezi bari batumiwe kandi rero aba bakenyezi bagatumirwa impande zose hari uwavuze ngo ibintu by'abahutu n'abatutsi twebwe rero nagira ndababwire yuko nko mu muhari duhurikiyemo umuhari w'abakenyezi n'abigeme uheranira amahoro n'umutekano nta kuvuga ngo harimo abahutu cyangwa abatutsi kazi twese turi hamwe kandi turi abakenyezi bava mu migambwe tukaba abakenyezi bava mu byose tugire turi abakenyezi bikorera utwabo turi abakenyezi b'imihigo yose abari hanze y'igihugu abari indani mu gihugu urumva rero kubera tuzi uruhare rwacu twebwe nyine turaronderana tukavuga tuti aha ayi natwe turafite ijambo dushyikiriza nagira rero ntera kamu n'ubu abakenyezi bose aho bari bareke kuzabarana imigwanwa ijambo utarishikirije kumuhuza arashobora kurishikiriza ahaherereye mu manama abagirirwa hagati mu gihugu kuko mu gihe uri kurahanira amahoro n'umutekano tugaheza kenshi na kenshi usanga duhuza ingorane tukazibona cyo kimwe ingorane imuti tukawubona cyo kimwe nicyo gituma rero nibaza yuko ibyo byo kuvuga ngo tuzorindira ko baduhamagara cyangwa tuzorindira ko badushyiramo aho oyi abakenyezi buhava kumbure ntituzoshikira umuhuza twese kuko nk'ubu amatwi asumira abamushyikiriye bashika umwenda cumi twebwe mu muhari w'iwacu twari twarungitse babiri hari abandi umunani bari bavuye hagati mu gihugu mugabo nibaza yuko icyategereza kutugira
igihambaye nuko wabaserukiwe
yuko egome
reka duhe n'ijambo madame Pascal Ziminani nawe nyine kuri ibyo bibazo bya Didi na Ivan mu kanya gato mugerageze kumpa nyinshi ngufi ngufi
icyo cyo nibaza arusha ndashaka kubyemeza yuko abakenyezi twari bake ntitwari benshi hama urazi ingene abakenyezi mu Burundi ni 52% y'abarundi n'abakenyezi urumva rero kubona ko twari bakeya ntabwo ari ikintu cyiza nibaza yuko mu biganiro bikurikiye bagombye kongera igitigiri cy'abakenyezi ariko jewe muri analize yanje niga iby'abakenyezi na politike je sinibaza ku gitigiri cy'abakenyezi nibaza ku gitigiri cy'abakenyezi bakora ibikorwa kugira ngo igitigiri n'ibikorwa byose bijane hamwe urumva rero naho bokongereza inombre y'abakenyezi bagomba kujya arusha ifoke barondera abakenyezi bafise ibyiyumviro byo kujya gutanga kuko naho twari bakeya nko muri seance y'abakenyezi arusha hariho abakenyezi baje nta argument imwe bafise icyo bari bafise kwari ugutuka umuhuza mukapa bamubeshera ngo abakenyezi yemvise ngo bose bava muri CNDD-FDD
arakoze rero mugenzi wacu Frederic Nkundikije aho yaganira n'abafasoni Catherine Mabobori na Pascal Ziminani ku ruhara bafise mu biganiro bikobera yarusha ku Burundi turabashimiye mwebwe mwese mwari muteze amatwi ijwi rya Amerika aha niho bigarukiye muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe nanje Rosine Munezero uwashize hamwe ibiganiro ni Fatu Alimasi Karara afatikanije na Zorniak Voitek mugira umugoroba mwiza mwese.